You're with SBS Radio.
Kadze mwese mutwumviriza kuri radio SBS mu Kirundi ndi numunezero wo gusubira kugaruka mu kiganiro cino musi muri kumwe na Mireille Kayeye kuri micro. Mu gihe cy'ikiruhuko narijya akazuba akaba kaje akaba ari no mu gihe cya sama igihe cici ni gihe cy'umunezero udasanzwe. Benshi barafata umwanya wo kwitegurira Noweli n'umwaka mushasha bagakina n'abana kuko kenshi baba bari mu mashuri bakaje gutembera hanze canke mu bindi bisagara bya Australia. Muri kino kiganiro turaba ingene umuntu ahisemwe kuja kunezerwa ahariho hose haba hanze iyo kwikingira ari izuba ryinshi gutwagwa mu mazi n'ibindi abariko baritegurira kuzoja nko ku musenyi canke ku kiyaga kuryoherwa koga abazoja gutembera mu mashamba mu mapark atandukanye n'ahandi nizere ko kino kiganiro kiza kubafasha kwitegura neza. Mutimbega ni bihe bintu umuntu yo kwitwararika gusumba. Muri Australia hari biyaga birenga ibihumbi 10. Ibyo biyaga byose ni bya gusa ahantu umunyagihugu ari wese yipfuza gushika ashobora gushika akahinjira kandi akahaja ku buntu. Ariko naho koga canke kwiryohera ku kiyaga biryoshe mu mwaka uheze abaraba ibiharuro bavuga yuko abatwawe bagabanutse ariko ibyo biyaga byose bikaba byatwaye ubuzima bw'abantu bashika ku 249 bivuye ku mikuba usanga ari minini kandi igoye kogamwo. Scott Harrison ajejwe kumenyekanisha ingene umuntu yitwara impande y'amazi mu bijanye no koga mu ntara ya Queensland aratubwira ko mu gihe utamenyereye koga vyiza wo kwegera aho abandi bari ku kiyaga.
Important to understand that, you know, the red and yellow flags.
Ni byiza ko utegera hariho amadarapo afise ibara ritukura n'ibara ry'umuhondo. Icyo nje kibanza rero ciza cyo kubamwo mu gihe uri ku kiyaga. Utwo tudarapo twerekana yuko haba hari abantu bacungereye ikiyaga kandi bashobora no kuza kugufasha mu gihe utwawe. Turafise ibikoresho bitandukanye hariho nk'indege zo kuza gutora abantu mu gihe batwawe canke ibikenewe byose kugira ngo dufashe abagize ingorane mu mazi. Ariko ni byiza gutegera yuko kogera hagati y'ayo madarapo, idarapo rifise ibara ry'umuhondo n'ibara ritukura aricyo kibanza ciza cyo kogeramwo atangorane zo gushikira. Hariho na programu yitwa Beach Safe. Beach Safe rero ikabifasha kumenya ko ikiyaga uriko gifise abagicungera. Murashobora kwishyura mu telefone mukaza murayiraba mugeze ku kiyaga mubonye atabantu benshi bahari mukaza murafyonda mukaraba yuko kumbure ico kiyaga cyo bagicungerewe. Craig Roberts umurongozi w'igisada kijejwe kuraba icungera ry'ibiyaga avuga ko naho abantu bakunda kuroba canke bagatemberera impande y'ibibanza byateguriyemwo amazi yo kogwamwo ayo nayo rero n'ama swimming pool canke inzuzi aho hantu hose umuntu yo kwicungera. Ahamagarira abantu kwiga canke kwimenyereza CPR. CPR ni ukuvuga icigwa cyo gufasha umuntu ashikiwe n'ingorane mu gihe abarindiriye yuko ambulance canke abaganga bamushikira. Ikintu gikomeye mu kurokora ubuzima bw'umuntu ni ukumenya ingene ufasha uwo muntu nk'ubu ariko aratwagwa. Igikurikira ni CPR, kumenya icyo ukora mu gihe urindiriye ko baza kubatabara. Duhamagarira umuntu wese kwiga ubwo buhinga. Ushobora gusanga ufashije umwe mu muryango wawe cyangwa ugafasha umugenzi mu bihe by'ingorane. Ibyo duhejeje kuraba rero ni bijanye n'ukungene umuntu yo kwifata ari nko ku musenyi canke ku kiyaga. Hari abandi rero bari kurategura ikiruhuko bakiyumvira ko bashima kuja mu mashamba ariyo ma national parks. Muri Australia hakaba hari amashamba acungerewe kandi atunganijwe ku buryo umuntu wari we wese ashobora kuja kuyatemberamwo ashika ku 500. Muri ayo mashamba ushobora koga, kwinonora imitsi, gutambuka umwanya muremure canke kuraba inyoni z'ubwoko butandukanye. Hari igihe usanga barihisha ahandi naho gasanga uhinjira ku buntu. Tamishu arongoye park y'igihugu yitwa Grampians. Iryo shamba rero rikaba risanzwe riri mu ntara ya Victoria ahamagarira abantu bose gusoma no kwimenyereza ibibanza bashaka kujamwo imbere y'ugufata urugendo. Turakunda kubona abantu benshi baza mu mapark batiteguye neza. Nibaba bafise ibipapuro bibereka aho baca canke bakaza batazi ingene bigenda aho baroye. Imbere yo kuza handa bahanura guce ku murongo wa interineti wirabire aho uroye n'ingene hameze, amasaha meza yo kuhatemberera, ingene wokwitegura mu nzira canke ivyo wokwitegekanya gutwara canke uri mu kibanza ca kure. Ni ukwitegura kugira ngo ugire urugendo rwiza hanyuma ugire n'ibihe byiza. Australia rero ni igihugu gisanzwe kizwi ko gifise ubwoko butandukanye bw'inzoka, naho inzoka za mbere zica ku isi ziri muri kino gihugu n'ukumenyera umuntu akagabanya ubwoba kuko hari ibibanza byiza cyane byo kuratira ijisho. Umuntu agiye ariyumvira ko hari byinshi byo mushikira hari gihe usanga ahombye kumenya n'ibyo bibanza. Icyo umuntu akora ni ukuzararaba ahahonyoye cyangwa akaraba yuko bimushikiye agahura kumbure n'inzoka iyo menyinge nakwepa canke akareka kumera nk'uyicokoza. Haba ku musenyi canke ku kiyaga canke waje gutembera mu mashamba, ikintu wokwama wibuka ari naco ca nyuma co kwiyumvira ni kijanye n'izuba. Australia ifise ubwoko bubi bw'izuba ku buryo ritera ingwara nka kanseri. Professor Sanchia Aranda arongoye inama nkuru ijanywe no kuraba ingwara ya kanseri, aributsa ko iyo ngwara idahitamwo kandi uwariwe wese afise urukoba ashobora kuyigwara. Abantu babiri muri batatu babangaha muri Australia nibo bagwara kanseri y'urukoba birenga inshuro imwe mu buzima bwabo. Ni ikibazo kidasanzwe kubera n'ubwoko bwa kanseri umuntu ashobora kwikingira nahigwiriye mu bantu bafise urukoba rwera. Ni ukwibuka ko n'abafise urukoba rwirabura canke abavanze bayigwara. Kenshi na kenshi usanga abantu bafise urukoba rwirabura biyumvira ko bafise urukoba rumenyereye kandi rurinda izuba gusomba, bakibagira kwikingira muci. Muri kino gihe cy'izuba, Sanchia Aranda asaba ko abantu basohoka mu gihe imishwarara y'izuba ari mike, nko mu gihe izuba ridakaze nko mu gatondo cyangwa nyuma y'umuhingamo. Ikindi wakoresha mu kwikingira no kwambara ishapo, kwisiga amavuta agukingira izuba no kuja mu gatutu. Amavuta meza rero yo kwikingira izuba akaba afise icyo bita SPF 30 cyangwa zirenga. Ukaba usabwa kuyisiga iminota 20 imbere y'uko uja ahantu hari izuba, hanyuma ukaza urongera kuyisiga haheza amasaha 2 bivanye n'ingene uzuraja mu mazi canke ingene ubiri cuya. Nizere ko muri rinoci abafise imiryango iza kubatemberera canke abashitsi nabone mwo bibamenyesha kugira ngo mwese muzosozere umwaka neza mu munezero. Nkabashimiye mwese mwatwumvirije mukaba mwari kumwe na Mireille Kayeye kuri micro naho ubutaha.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.